ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni zacu twese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 13 y'ukwezi k'umunani mwaka 2017 muri kumwe na Federica Nkundikije. Ubu naho nkuko mubimenyereye ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Ishyirahamwe ya Jape Africaine, Association pour une jeunesse africaine progressiste mu Kirundi, twavuga ko ishyirahamwe mparanira majambere ry'ugwaruka rwa Afurika ryaratunganije rero ihuriro rya mbere ry'ugwaruka rwo mu ntara ya Afurika rizobera i Bujumbura kuva ku igenekezo rya 21 gushika ku igenekezo rya 25 ry'uku kwezi k'umunani. Iryo shyirahamwe rifise umugambi wo gushinga urwego rw'ugwaruka rwa Afurika ruhanira ivyiyumviro vyubaka. Umwe mu migambi nyamukuru w'iryo shyirahamwe ni ugutunganya igitabo cyo kwandikwamo ibintu byose urwaruka rwoterera mu ntumbero yo gushyira mu ngiro imigambi y'iterambere rirama mu ntara yose ya Afurika hamwe no gukura Afurika mu mugabane w'ibihugu bikenye imbere mu mwaka w'2030. Umuyobozi w'iryo shyirahamwe Eric Nsengimana ari nawe mutumire wacu mu kiganiro cy'umunsi muri Sanga avuga ko iryo shyirahamwe rifise umugambi wo kurarika urwaruka kugira ngo wijijukire gutsimbataza amahoro n'umutekano muri Afurika, rutorere inyishu w'amatati biciye mu mwumvikano, rutsimbataze intwaro rusangi, rwubahiriza agati ya kazi na muntu, rwubahirize ubwigenge mu gushikiriza ivyumviro, rushinge kandi ikigega kijejwe kuziganiriza urwaruka, ruterere rutera kamu abategetsi kabasaba guha urwaruka ikibanza mu nzego zijejwe gufata ingingo, rwongere kandi rwige kwigwanako mu kurondera akazi. Eric Nsengimana avuga ko urwaruka rushika 350 ruvuye mu bihugu bitandukanye ari rwo rwitezwe kwitaba ibikorwa by'iryo huriro. Mbega ibindi bintu urwaruka ruvuye mu mihingo yose ya Afurika gushira ku rutonde rw'ibihugu ibintu bizokwihwezwa muri iryo huriro n'ibihe intambamyi urwaruka rushobora kugira mu gushira mu ngiro imigambi ikomeye rwishinze n'izihe. Twatumiye rero umushyirantahe Eric Nsengimana, umukuru w'ishyirahamwe Jape Africaine. Mwiriwe neza Nsengimana?
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Turakomeye.
Yego mwiriwe. Reka ntangure rero ndabakize kuri iryo huriro rihambaye cyane rwose mugiye gutunganya. Mbega urwaruka rwitezwe muri iyo nama ruzoba ruvuye mu bihugu ibi?
Ubaruka rwitezwe muri iyi nama ruzoba ruvuye mu bihugu bya Afurika, hariho n'abazaba bavuye mu Bufaransa no mu bihugu no muri Belgique bazaba baje nk'abarorerezi kugira ngo birabire urwaruka ruserukira urundi muri Afurika inyene rwafashe iya mbere kugira ngo rushobore gukora rutiziganya kugira ngo rurabe ukuntu Afurika yova ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Haskaye imisi mike rero ngo iryo huriro ritanguriye iyo nama itanguriye mbega igitekerezo cy'urwaruka rumaze kwemeza ko ruzokwitaba iryo huriro kingariki?
Igitekerezo cy'urwaruka rumaze kwitaba iri huriro tumaze kuronka ibihugu 44 bimaze kwemeza ko bizoza muri rino huriro.
Murashaka kutubwira ibyo ari byo?
Byose sinabitegekanije byose ngaha ariko n'ibihugu gusa bya Afurika.
Yego me, tugarutse rero ku migambi mwishinze gutsimbataza amahoro, gutsimbataza intwaro rusangi, ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro, gushinga kigega. Mbega intambamyi muba mwaragize canke muhura nazo mu Burundi kugira ngo mushire iyo migambi yose mwishinze mu ngiro nzi?
Mwadusubira muntwa bumvise neza.
Ego imigambi mwishinze ni imigambi myinshi cyane rwose, hari ikintu kimeze nk'intambamye mwuba mubona gishobora kubangamira imwe mu migambi mwishinze?
Ego icyo tubona ko gishobora kubangamira imigambi twishinze nuko ushobora gusanga harimo abarongozi badashobora kubitahura nkuko twese turiko turabitahura, naye handi turiko turaraba uburyo twifuza kubikoramwo. Icya mbere nuko twifuza kubikora dukoresheje uburyo bw'urwaruka kandi tukabikora dukoresheje ingufu zacu. Muri icyo gihe turavuga tuti ingene twifuza ko tuzoshika aho twifuza kuzoshika, turashobora kuhashika kuko turabona ko ntitwagize ntitwashoboye kuyumvira ngo tuzerinze ngo tuzovuga ngo tuzokora imigambi ngo tuyiteze imbere turinze kurondera imfashanyo ariko ibyo byose twiyumviriye kuzokora twiyumviriye ko tuzobikora dukoresheje ingufu zacu hanyuma ku kibazo mwari mwejeje kumbaza ibihugu bimaze kugira kwemera ko bizoza nari ndose bimwe bimaze mu bitoza sinzi ko noshishura
ego meyi tuga ku ijambo
ego ibihugu bimaze kwemera ko bizoza hariho ica mbere Seychelles hakaba Gambia hakaba Benin hakaba Togo hakaba na Gabo Senegal Guinea Conakry hakaba Zambie hakaba Mozambique hakaba Centrafrique Malawi Sudan Sudani y'Epfo na Sudani ya Ruguru zijya ziri zose Tunisia RDC Congo Brazzaville Uganda hanyuma hakaba Nigeria Cote d'Ivoire Cameroun hakaba Ethiopie Ghana Mali Tanzanie hakaba Burkina Faso hakaba Chad hakaba France Belgique Madagascar Kenya Sao Tome Principe Niger Uganda
ndumva bihugu byinshi
ibyo nibimaze kuturungikira amatike bizaba biri muri rino horiro
ndumva bihugu byinshi mbega ibibazo vya politiki hamwe n'indyane za abaye cyane cyane mu Burundi byo byaragize ingaruka mbi mu migambi nyamukuru iryo huriro cyane cyane ku Burundi
ego ari icyatugoye cyane na cyane cyane ku Banyarwanda ba ubwa mbere bagiye gukonfirma mu nyuma bari banse kugira kwitaba kubera ko ibibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda bari bavuze bati twege tuzogira twege ibibazo dufise nta n'umwe muri Afrika bifise nico gituma tubona ko tutokwita iryo huriro ariko twe nk'abayobozi barongoye kwaruka twaragerageje kubumvisha ko ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi bituraba ariko mu byo tuzuba turiko turakora nk'urwaruka bizoba birengeye cyane ibihugu bibiri bizoba turiko tukora ibikorwa biraba cyane cyane umugabane wose wa Afurika nicyo gituma tuvuga tuti igihugu cyose kirakeneye kugira ngo kizobe kirimo kugira gishobore kugira isho giterereye muri rino huriro ridasanzwe hanyuma baraheza mu nyuma barabitahura bashobora kuturungikira abaderege batatu bazoserukira u Rwanda abahungu babiri n'umukobwa umwe
abo rero baramaze kwemeza ko bazokwitaba iryo huriro
ego baramaze kwemeza ko bazokwitaba iryo huriro kandi byaciye no muri immigration igihugu cy'u Burundi nacyo kiremeza ko bazoza atakibazo na kimwe bazogira
ni byiza cyane rwose kugira ngo rero muranguriye imigambi yose murafite amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa amashyirahamwe yo hagati mu gihugu cyangwa leta y'u Burundi inzego zoba zibafasha kugira ngo mushobore gutunganya ikoraniro rikomeye nk'iryo
ego murakoze cyane kuri icyo kibazo amashyirahamwe mpuzamakungu yashoboye gufasha kugira iri huriro rizogende neza ni ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira amahoro UNESCO mezokorera kiritiriya dore UNESCO hanyuma ni ishyirahamwe UNFPA risanzwe rikorera cyane cyane mu bibazo by'urwaruka mu bikorwa by'urwaruka naryo ryarashyigikiye cyane kugira ngo dushobore gushika gutunganya iri huriro mpuzamakungu hanyuma ni na American Friends Service ni ONG Amerika yashoboye kuturonsa ikibanza tuzokoreramo kuri iro panoramic hanyuma na Peace Revolution yo muri Thailand yashoboye kudufasha mu bijyanye no kuturonderera abahinga bazodufasha cyane cyane muri orientation cyangwa kudevelopa amateme twatekanije urwaruka ruzoshobora kuronkera ubumenyi butandukanye muri iryo huriro hamwe na Search for Common Ground ni ishyirahamwe mpuzamakungu naryo risanzwe rikorera mu by'agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi no ku isi hariho n'ayandi mashyirahamwe yagiye araterera nka ishyirahamwe twita Pencope ni ishami rya nishami riharani na mahoro kuhisi bia UNESCO na jenye ne riri stage sarugikuru mugi huku cha Gabo na jenye ne jarashowe kukira ishori kote kugira ngo ibikoba bitoke neneza hamwe na ministere ya jenese hamwe na nubushikira nganji bimi gendera nena yandi makungu na leta y'Uburundi na zio jarashowe kudufashi kugira ngo vino bikoba bizo shore kutunganywa neza muri kino gihe tugiye kuja mu bihe bidasanzwe nk'ugwaruka rwa Afrika.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turiko tuvuga cyane cyane ku ihuriro ry'ugwaruka byokoranya mu Burundi ku magenekerezo kuva ku igenekerezo rya 81 gushaka ku igenekerezo rya 85 cyo ku kwezi k'umunani mu shirahe Nsengimana niwe Eric niwe mukuru w'ishyira hamwe ya Jape akaba ari we rero ariko yatunganya ibyo bikorwa byose turi kumwe na Clément. Clément mwiriwe neza
cyane
muri hega Clément
igitega mu Burundi
izina ry'ikirundi ninde
igira neza
igira neza murafite ikibazo murafite icyumviro
ego nashaka kubaza umutumire mbanje kumuramutsa ariko
arakumva duga ku ijambo
ego nashaka kumbaza none ibyo iryo huriro ry'ugwaruka rigenewe bose cyangwa rifite abo riraba ni kuvuga abo mu ntara zose ko bavuze ngo ni inkingo yose y'Afrika bose batumiriwe muri iryo huriro nk'abari n'igitega bashobora kumanuka batari invite ego yasa nk'ibyo nibyo nashaka kubaza murakoze
murakoze ni Clément
ego
Clément murakoze reka abanda bishura ico kibazo Clément Eric mudwe kwijambo
ugwaruka ni gwishi cyane kandi beshi barakora mugabo ugasanga bakora ku busumba sumbane nico gituma muri rihuriro twatwiyumviriye gutumira babiri kuri ku gihugu ariko kesi ntibyakunze kubera nko muri RDC twasanze ari gihugu kinini ya cyane kandi kirimo ingorane nyinshi aho umushikiranganje waho yashoboye kudusaba ko dushobora gutumira babiri bavuye Kinshasa abandi babiri bakava aha muri Sud Kivu na Kongo yo hagati abandi babiri hanyuma agasasa bati twifuza ko mwadutumira n'abajournaliste babiri bashobora kudushikanira ibino bizova mu nama hakiri kare ni ukuvuga ko Kongo izoserukirwa n'abantu umunani hariho n'ikindi gihugu kandi naco nyene cyasabye umushikiranganje wabo yadusabye ko twogira egiserukirwa n'igihugu cya Gambia bivanye n'ingorane zagiye ziba muri ico gihugu kuriya ya Jame ni ingorane bagiye bagira umuntu zeye mu mibereho yabo basabye ko batoserukirwa n'abantu babiri ariko baserukirwa n'abantu batatu ikindi gihugu cyashoboye gusaba ko toserukirwa n'abantu babiri nk'uko twari twabyumviriye ni Guinea Conakry nayo nyine izoserukirwa n'abantu bane bivanye n'ukuntu ingana kandi n'ingorane isanzwe ifite hanyuma mu gihugu cy'u Burundi nayo nyine twari twiyumviriye ko igihugu cy'u Burundi cyoserukirwa n'abantu batatu ku ntara hagacajamwo n'abaguverineri baserukira intara hanyuma nabo nyene twasanzwe kubera ko ugwaruka ari rwinshi cyane turagiye tubona ko bagiye batanga amadoleanse yabo batwandikira bifuza kuba muri ino huriro naho twaciye dufata ko province yose yoserukirwa n'abantu bane hamwe n'umuguverineri wo twakwita mu administrative cyangwa uwozoba aserukiye iyo ntara ni ukuvuga ko bazoba ari batanu kuri province hanyuma hari igihe bashobora kumbaza ati none mwifuje kuzobatora gute bizogenda gute twaravuze tuti kugira ngo bose babyiyumvemwo bashobore kugira gutahura no kutagira ngo twarashyizemo nkunzi cyangwa se ngo hajemo kamwana wa mama turavuga tuti reka tubishishe mu ntunze mu nzira zizwi aho twashoboye kugira kwandikira umushikiranganje w'intwaro yo hagati kugira ashobore kwandikira abaguverineri baje en contact n'abatwara ajape mu gihugu cy'u Burundi kuko dusanzwe
abarundi rero abarundi bazogira uruhara
isenyimana rwakoze bimwe biboneka mu ntara kugira ngo abari bo bitabira irihuriro bashobore kuza gusigira ico baterereye kizofasha urwaruka kandi bazoshobora gushikana kure ibi bazoshobora gushikana kure ivyavuye muri irihuriro
urwaruka rwo mu Burundi rero rwatowe n'abatetsi bo mu ntara no kumitumba
ego bafatikanije n'ishyirahamwe aja ntibaraheza kubatora ntibaraheza kubatora kuko ibi abazo kwitaba mu Burundi ntibarabaduha
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza radio ijwi ry'America turi kumwe na Jean Paul muri neza muri hega Jean Paul
allo
Ikigali mu izina ry'ikinyarwanda ni nyinde cyangwa ikirundi izina irindi zina ninde
ndayizeye
murafite ikibazo murafite icyumviro
tena goma mbaze Eric
yego
so numva hatumwe mu ntara kenshi na kenshi z'i Burundi bane numvise hari batanu harimo na guverineri
yego
batumwe muri yo asambere y'ugwaruka nagomba mbaze bane batowe gute babirabiye kuri
murakoze Jean Paul ico ni kibazo yaheje kwishura ariko reka gisubiremo gatoyi hari naho muta riko muratega matwi mushiya nta Eric Nsengimana Jean Paul yabajije ati abo bantu bane bugwaruka mu ntara zitandukanye batowe gute hisunzwe iki ni kibazo mwari mushikije mu kanya ariko musubiremo gatoyi cyane gose mu kanya gato
ego nari mejeje kuvuga ko twandikiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati kugira atubwirire abaguverineri batwara intara bashobore kuraba aba urwaruka rwakoze gusumba urundi no kuvuca nke amashyirahamwe bahurikiye mu mashyirahamwe asanzwe ariko arakora gusumba abandi ariko aratera mu iterambere ry'intara kugira ngo bace bagira bace baturungikira abo bashoboye gutogwa bashobore kuzokwitaba ibihuriro
Ego meleka duheni jambo undi muni wanyu radio ishwi ya Amerika leo kargo mwiriwe neza
mwiriwe ku ishwi ya Amerika nabaramukije mwongere mu ndamukizi wa mutumire Erike arongo iryo shiramwe ya Jape
arabumva mwiriwe neza muduge ku ijambo ikibazo cy'imviro
cyane cyane je na Rwanda mubaza akabazo gatoyi kubivyerekeye naka nika ni kari kure cyane nako kari kabajijwe n'uwo ari imbere yanje ukuntu ikerekeye uko bo baratoya abo bantu ariko je na Rwanda musabe turazi neza iri shiramwe ya Jape kuko ugwaruka rumwe rumwe turatangwe kubibona yuko menga turimwe amahinyu yuko koko nawe nyine atiya nabivuga yuko bakorana n'ababuramata ariko tukaba tuzi yuko hariho ibintu usanga babanje kuraba derekeye imigambwe cyangwa ibindi byiyumviro ufite ibyiyumviro bitandukanye n'uwo buramatare ntushobora kujamwa none bateguye iki wumva koko iryo abazotogwa bazoba bizigiwe n'ugwaruka
mushana Eric Nsengimana ikibazo cya Leo Kargo mu kanya gato
murakoze cyane Leo Kargo ego muntu zemo uko twese dusanzwe dukorana n'amareta kandi twisunze amategeko agenga amareta nicyo gituma mu bintu byose dukora dutegerezwa kuraba ko twisunze amategeko y'igihugu mu ishyirahamwe ya Jape ati abazotogwa ati mubona ko bazobe bumvikana na buramatari atubumvikana na buramatari ntazojamu nibaza ko ugwaruka gwashoboye gukora ibikorwa biboneka mu ntara biba biboneka nyene hazoba harimwo abaserukira ajape mu ntara nabo bazofasha kugira ngo bashobore kuvuga bati uyu muntu arakwiye gushigwa imbere kugira ashobore kuza gushikiriza ibyiyumviro ntiyitavye kubera ari mu mugambwe uyu cankuriya sino abari mu migambwe tuzobatumira ukwabo abari mu mashyirahamwe novuga amaze kuwisununura akomakomeye cyane bazoza nk'abatumire kugira nabo nyene baronke umwanya wo gushyikiriza mu ibyiyumviro abo tuzobaha ubutumire twaratumiye n'ubuserukizi bwa Union Africaine mu Burundi ni adisareba twaratumiye kandi n'abaserukire bihugu byabo turatumira imice itandukanye y'ubuzima bw'igihugu cyangwa bw'ibihugu benshi bazoba ariho bibereye kandi twaragerageje cyane kwicara hamwe na komite d'organisation komite d'organisation kandi twagomba tubamenyeshe kandi ko igizwe n'abamambure ba jate ikagirwa na ministere y'urwaruka inkino n'imico kama n'ubushikiranganji bwo guhanahana ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu aho bose twagiye tugira tukaba turi kumwe kandi n'ayandi mashyirahamwe dusanzwe dukorana y'ukwaruka nayo tukaba turi kumwe kandi turi kumwe kandi n'ishyirahamwe UNESCO ryadufashije kuva tugitegura kino gikorwa gutinda aho kigeze uyu munsi. Nicyo gituma twagiye twiga kuri ivyo vyose ivyo bibazo bagenda babaza ati mbega ivyiyumviro bizoza ntibizohava biza ngiye kumva ati ntibizohava biza ari ivyiyumviro vy'umugambo umwe canke ahaze ibyumviro byo canke kubera ko iyi yabakondanye na naka oya suko bizogenda nyakubaho kazwa
kandi ibibazo bizokwigwa ntabwo ari ibibazo bizoba biraba Burundi gusa bizoba biraba na Afrika yose reka tubutse inshuti mwese komiko mu Rwanda nyakumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gérard mwiriwe neza Gérard mwitwa nde irindi zina
Benjamin
Ndegizimana Gérard murasiki ibibazo murasiki umviro
ego me nashimira umutumire Eric amani nshimbiri yagize yasinze filamu urabona mu Burundi yaba hari abantu afite ubutike bagose na mashirahamwe ngo ntukurahuka uri mu kangaratete mu somere ngo giye rwazamuka ego nsige yuko iryo shirahamwe ni mu ntara zose na zose nuko avuze
ego duga ku ijambo
ahora mushimije kuko ikimuri kije ni bifite akazwa keza umuntu wese yari karaba yaba amashyirahamwe yaragumbiye niho usanga ubwako bwinshi n'ubikingwa usanga bamenya n'utuntu tumwe tumwe iyo nkambatsaye kume kwavuze yuko atobaye nama uko ntazo zigezwe n'abantu batanu arasikwa kuri umutekano w'ikenda ko atenze za politiki zirimo arasikwa yuko bahaye umutekano abiyuko abasoki yuko mane tiyo tiya ni afike ne iki n'ibyo cyasikuye acha kumata none nko nko afite ikintu cyo gukira cyangwa ikintu kumuntu yagiye mu kwoko cyo kumujije n'iyumva ko ngo azapfa zumbuko nyene mugabo ntazavuga ati ubujitise n'ibyo mu muto muto azindoro miki cyane nk'abashaka kwinjiramo bigenda gute
n'iyo
bashaka. Hello?
Ego me musozera kuri cyo kibazo?
Ati none ngi ka finalite umuntu ashaka kuvuga ati yari mu rugeye kinaje cyo mu hayo gina gute nkamubaza none we kige ayitanguza ikanze nyinshi yumve iki ko umuntu ashaka gutanguza ikintu yisubize ikindi cyane yigera kwa mu nyamakuru kugira cyangwa umugambi nk'uwo yawi
ego me
afite hapo arawo pasije isha ashaka kubaza nkashaka kubaza yesi yaje gushyira mwaniri ubwicaro aho bazaje uko ma province kandi yiti
yego me ibibazo bitatu bibajijwe na Gérard Ndagijimana arashaka cyane cyane kumenya eka ikintu ishyiramo ryanyu rishora kumarira umunyagi umuto muto eka imigambi nyamukuru yabyo imigambi itari mike twa twayivuze akaba kandi bajije n'ukuntu mwaritanguje mu ndwe ku ijambo
ego murakoze cyane aja perisanzwe ayishyirahamwe risanzwe rikorera mu banyagihugu bato bato n'abundi nk'uko yarabivuze ati risanzwe ribamariye iki n'ishyirahamwe navuga aya mashyirahamwe bita baze kominotere risanzwe rikorera mu banyagihugu ryatanguriye mu cyankuzo ciga ngiye mu windwi mvuye mu wa gatandatu niga kuri se kominotere cyankuzo niho nayitanguje ndiko ndabona ingorane ugwaruka rwa rufise hari mu mwaka w'2007 itariki 23 z'ukwezi kwa kane niho niyumviriye ndaburaba ingene ugwaruka rwaba ugwahoze ku rugamba baba ugwaruka rwari ngaha nkaraba kadoza ugwaruka iyo kari kukaratera kaja ingene ugwaruka rutavugana hagati yabo ndavuga nti iri soko haba ikintu gishobora kubahuza atawe cegamiye atari umugambwe kandi ishyirahamwe ridakorana ni mugambwe ari wose ariko ishyirahamwe by'ukuri nyine ry'ugwaruka rishobora kuzanira rishobora gushyira aguha agaciro ibikorwa by'ugwaruka kuko twebwe muri ya jape naratahura ko ugwaruka rufite ibintu rukora ugasanga kenshi barabacira intege ugasanga kenshi na abari bajejwe kubaha ingufu ntibashoboye kuzibaha mugabo twe tuje turavuga tuje ndavuga ni iri foko dushyiraho urwego ugwaruka rushikiriza mu ivyumviro novuga cadre d'expression pour la valorisation de la contribution des jeunes muri iyo ntumbero turavye n'ingorane zagiye ziba muri Afrika twaciye twiyumvira tuti icyumviro twatanguje mu Burundi nagiye ndabibona mu maraporo maze kuja gukorera muri PNUD aho nari ngiye gufasha mu bijyanye no gushyiraho rya rwego rw'abitangira bushake corps de volontaire ngenda mbona mu maraporo y'ibindi bihugu uko byifashe muri Afrika ndabona ko ikibazo Uburundi bufite cy'umwumvikano muke intambara zidahera muri marejo ndabona ko gisanzwe kiri mu bihugu bitandukanye ndavuga nti iri foko dushyiraho urwego dushobora kuvuganira mu ngwaruka muri Afurika tugahana ibyiyumviro tugatahurana umwe wese akamenya re responsabilite tugasangira ibyiyumviro tugasangira ibyo tu no kwita experience y'ubuzima tugasangira ingene dushobora kwiteza imbere na cyane cyane ko muri kino gihe ugwaruka nk'uko mwabivuze tuzasaba kubigaruka ko rusanzwe ruri mu bibazo bidasanzwe by'ubukene byo kubura akazi ari nacyo gituma twaciye twigira umugambi mu Burundi wo gutangura gushyiraho leta kigega nise fond d'investissement de la jeunesse FIJ nk'uko yaragize ati bizotuma riri kikere finalite muri finalite nyene ya y'ibyo bikorwa twifuza gushyiraho novuga ikigega cy'ugwaruka kizofasha cyane cyane ugwaruka kuronka credit rutarinze gutanga ingwati rutarinze guta wakuba mugabo umugwaruka rwose rufise ibyiyumviro by'ukuja hamwe kugira ngo rushobore kugira icyo ruterereye mu iterambere ry'igihugu rugira icyo ruterereye kugira ngo rwiteze imbere rutegure kazoza kago ntirube frene no kubura uburyo ariko rushobore kuronswa uburyo bwo yabushobora kurufasha kugira ngo rushobore kurehera aho rutangurira ruwonka rutangurira rushobore kuzamuka ku iterambere rirama ni muri iyo ntumbero ikigega fije mu Burundi twaramaze kugitanguza novuga turi mu ntango turiko turagitanguza ko twaramaze gukora ibikenewe byinshi bishoboka no muri iri huriro tuzokorekana aho tugeze kugira ngo dushe turishyira ku mugabane wa Afurika kuko twabonye ko bitagoye inzira dushobora kubicishamo na shenshane dukoresheje uburyo bwacu turavuga tuti twebwe nk'ugwaruka urabona ko kenshi tuguma tuvuga turakenye turabuze icyo turabuze imitahe turabuze iki ariko ugiye kuraba icyo natwe turiko turaterera kugira izo ngorane zihave ibyo bibazo twamamwo bihave
kandi mwavuze ko no mu migambi mwavuze ko no mu migambi mwishinze harimo kuraba ukuntu ugwaruka guhora wigwana ko
ego ni mu ntumbero nyene twashinze icyo kigega fije kugira ngo ugwaruka rutegure imigambi ruzero aronka ahantu ruronka ahantu rukura uburyo kugira ngo rushire imungiro imigambi guyumvira kuko ugwaruka usanga kenshi bafite ama projet ugasanga bafite icyo bakora ariko ugasanga ntibagira umutahe ibyo bibazo nizo twagiye duhura navyo ugasanga umuragiye ahantu uragishije inama akubwiye ati twe twifuza gukora ibi n'ibi n'ibi mugabo turabuze ibihumbi 100 ubundi akubwiye ati ndabuze miliyoni 10 nishingire urusyo ubundi akubwiye ati ndabuze miliyoni 5 kugira ngo nigurire imoto kugira ngo ndabona ko ariyo yonteza imbere ugasanga rero ibyo byose ayo wagera muri banki kugira ngo ugende muri banki gusaba iyo ngurane ugasanga bace bakubwira bati twege uzana ingwati usanga ugwaruka gwishi ntirugira akazi usanga ugwaruka gwishi ntirugira amazu rushobora kugwatiriza amatitre yabo ugasanga tubaye frene umuntu ahinzo saza canke ubuzima bwiwe baye oriente mu bindi bintu bitabahesha icubahiro kubera ukubura umutahe igihe turavuga tuti nyimbo neza z'ugwaruka turiko turakora kugira ngo ugwaruka rushobore kogoro
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Adela niyo neza
Miriwe neza nyakuba kumumesha makuru.
Miriwe neza izina jikirondi ni ndia dena.
Ningabirano kabisa ningabirano shimye kandi gushima ubugira kandi kubiganiro biryoshye cyane na cyane cyane mbona mukibagira natwe kwaruka kugenda muratumira kwaruka kabisa ijwi rya Amerika ndababye nti mubandanye muhezagi kwa mwonge yamugira imigambi myiza nk'iyi
murakoze gushima hanyuma muri hehe gadora
yo mperereye i Burundi neza neza
ego me murasiki bazo murafite icyumviro
ko cyano pokanti nta kindi atarugukenguruka kubiganiro mudasiba kutuduha ngaha kwiratu cy'America hanyuma uwo mutumire ndumva bo afite ibyumviro byiza kugwaruka kandi ndumva ariko aterera cyane kugwaruka rurijya nino no kuvuga hamwe tugiye twisunga uwo mutumire mwagiye mututumirira ndetse n'abandi mwagiye mutumira canke mwimirize gutumira kumpano bagenda baratanga ku by'ugwaruka ushaka guhura umuntu ateye intambwe rero nanje nkagira nti ndashimikiye ibyumviro by'uwo mutumire mwadutumiriye uyu munsi hanyuma ku ijwi rya Amerika nti ugwaruka vroma mu maemisiyo mugenda muragirisha mubandanye mu kwitse biharuro nkuko mbona umurindi umeze neza nk'umukunzi wi radio ijwi rya Amerika
murakoze Adela murakoze no kubandanya kumviriza ya programme yose ya radio ijwi rya Amerika reka moshi anahe Nsengimana hari ikibazo mwavuze cyane rwose mwavuze ko mwari mwabonye mu bibanzo bitandukanye mu bihugu bitandukanye ikana mu Burundi ukuntu baruka rutavugana mbega igihe haduka inyanzamu za politike mu Burundi cyane cyane mu gwaruka ishira hamwe ryanyu hari uruhara gigeze rigira gushira gwaruka hamwe
ego murakoze cyane kuva igihe injyane zitangura mu Burundi ishiramo ryacu ryarakoze gitanga cyane cyane twatanguye mu 2014 aho twatangura gushira hamwe gwaruka tufatishije mu mugongo n'ishiramo ry'ubumwe bwa Afrika kugira ngo dutangure kwitegurira amatora turi hamwe twese nk'ugwaruka tuvuga rumwe turabira hamwe uruhara rw'ugwaruka n'uruhe gushika ku muntu nze mu gihe cy'amatora n'inyuma y'amatora aho rero twarakoresheje n'amakaravane menshi cyane rwose muri novuga mu gihugu nko muri regional na este ngaha hose iza Bujumbura twarashoboye kugira gukorana n'ugwaruka rutahiruke ya mu ntara twagiye duhura n'ugwaruka barenga 5,000 turashobora gushyira hamwe ugwaruka rwo mu migambwe itandukanye yaba yari imigambwe 8 yari ikomeye cyane SNDFDD FRODEBU IPRONA MSD n'indi ya zijya za MS zose turafata ugwaruka rusanzwe ruserukira abandi muri mu gihugu no ku rwego rw'igihugu turashobora kubashyira hamwe kugira tubereke uruhara rwabo turabereka ko kujyana kufata nk'idrapo y'umugambwe uyu ukaritabura cyangwa siga amaraso ku ngoro y'uwo mugambwe ko atajwi bitanga muri uwo mugambwe wawe ahubwo bakwiye kuba akarorero kubera aribo ejo bazaba baramufasha mu gihugu ndetse no muri no nyuma yaho twarabananije tubiremesha ibiganiro bitari intego kwaruka amwe no kubahamagarira kwa mabari kumwe hadutse imvuru za politike bakabanza kuraba ko atari bo baza kuhagwa ivyo twarabikoze cyane rwose kandi turashobora kandi no kubandanya tubikora n'inyuma yaho aho ugwaruka rumaze gufata ingingo rutumvikana n'aba canke bariya batumvikana na polisi abatumvikana na administration abajene bose batashobora kugira batashobora kuba bari kumwe n'abandi sirito muri kino gisagara cya Bujumbura turagerageza ukuntu turashoboye kubashyira hamwe muri project twise coalition sociale ya securite ya Meride Bujumbura
icyo gikorwa igikorwa cyaraboroheye icyo gikorwa cyaraboroheye ga Simana
ubwa mbere nicyoroshe kubera ko haba ku mpande zabo muri opposition cyangwa ku mpande z'abari muri leta bamwe basho umuntu uzuye muri opposition bavuga bati mwebwe muraho muri leta muje kuturokirita mugabo bamwe bakaca bavuga ati nitwemera kwicarana n'imbonerakure hanyuma tugera turabahendahenda bukebuke barashobora kubyumva hanyuma hageze faze ya kabiri iyo no kwita ntuzeye harimo amafroje tuzofasha ugaruka kugira ngo dushobore kubatekaniriza kazoza mu bijanye bijanye no kugisibura amabarabara yari yononekaye nk'ugwaruka twaravuga tuti uruhara nubwo byaba byagize uri ya wundi muntu n'ugwaruka yashoye kubigira uwashoye gucibarabara kwarugwaruka reka rero tusubize imyo amabarabara y'imigenderanire abatari baje baciye bavuga bati muje gushimira bamwe baturira amabarabara n'ukugira ngo mushobe kuba amahera ubu rero namwe muje muntu nze muje muri opposition abatatahura ingene ishyirahamwe ajape rikora twarahuye n'ibibazo bikomeye cyane aho wasanga n'abajeje intwara nyine bari kubatubwira bati niyo muje gushimira bamwe baturiye amabarabara muri kino gikorwa ariko uko twagiye tubafasha tubatahuza ingene dusanzwe dukora ko twese dutegereza kugira gukorera hamwe abari abavuga batavuga rumwe na leta bavuga rumwe na leta la police la administration bose tukagenda tubashyira hamwe muri ayo makaritsiye yose byagiye bisigena neza ubudero kugira ihuriro twese hamwe turi Gitega nabonye atamburu na zimwe zabaye turi ko turagira evaluation muri somene zeze nagiye mbona ko bagiye batahura kandi ubu benshi nko mu Kanyosha amakaritsiye atagiye genderanira uburashobora kugenda ugatembera haba ku mugoroba nta kibazo ugashika muhiye
nego ni byiza cyane gose cyo bibutsenje uti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya America turi kumwe na Jean de Dieu mwiriwe neza
mwiriwe na mahoro hamwe
na mahoro izina ry'ikirundi ninde
ndene kuru sigita mpamenge nashawe
mukamenge uri mukamenge
yego
mwe urafite ikibazo urafite icyumviro Jean de Dieu ndumva telefone yawe imeze nabi reka tugusure kuguhamagara reka duhe ijambo undi munywa nyuri radio ijwi rya America espoir muri neza espoir muratumva
yego ndabumva cyane
yego me mwitwa nda zina kirundi
nitwa ndikumana
muri hega ndikumana
ndi ngamu sagara cha uchumbura
mura sikibazo mazi cyumviro twatumiye umushana he Nsengimana Eric umukuru y'ishyirahamwe
yego nagira mbanze ndamushimiye cyane kuko ishyirahamwe turarizi turabona ibikorwa bamaze iminsi bakora tukagenda rero tubatera intege cyane tubasabe yuko bukomera ku muheto na cyane cyane iyo abantu bari mu nzira nziza nk'izo barahura n'ingorane tukabwira tuti rero izo ngorane badozi baraturengera hanyuma bo bibashike kwihangiro bashaka gushikaho kandi murumva yuko tugiye kuraba nk'uko yagiye abivuga aho ajape numva yatanguye numva ari imvuba hageze ahantu bashobora gukora inama ikomeye nk'iyo ni ibintu byo gukemura rwose nagenda natera rwose cyane hanyuma nagenda mubaze ikibazo kimwe kijyanye n'ugwaruka ugwaruka rwinshi yabuze ko bakoze ikomeye imyaka ya 2025 kandi no munsi yarwaruka rwinshi ruri inyuma y'igihugu kandi nogira ni nta nicyo rukora kurayo ahanini usanga atacyo rukora kura muri isi inyuma y'u Burundi ugasanga barahendwa n'abana bariya ku nyungu zabo ugasanga bariko bagumayo kubera kubura inyigisho babahenda yuko yatakigenda bakabura amashyirahamwe nk'ayo ataho yegamiye yobegera kugira ngo ashobore kubumvisha by'ukuri ukuntu amahoro n'umutekano babyifashe mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bashobore gutaha kugira ngo bashobore kubaka ubuzima bwabo bajye mu mashuri n'ibindi rero ndamubaze Eric ni mbega mwebwe mu ishami ryanyu ufite umugambi uwuhe kuri urwo rwaruka rwinshi ruri inyuma y'igihugu turetse yuko dukenguruka ko yaba amaze gutaha ubwo rero benshi bakiri inyuma y'igihugu kutamenya mbega mwebwe mu ishyirahamwe ajap kugira ngo abo ba urwo rwaruka urugenzi rwanyu
shobore gutoka mu gihugu cyabo bashobore kubaka igihugu cyabo. Murakoze Espoir, Mushana Eric Zimana.
Murakoze cyane Espoir kuri icyo kibazo ashobore kutubaza natwe turamukengurukiye ko aduteye intege ku bikorwa dusanzwe ko turakora. Hanyuma kuri icyo kibazo kijyanye no guhungura urwaruka rusanzwe ruri hanze y'igihugu twebwe nko mu bihugu dusanzwe dukoreramwo turiko turagwegera cyane kugira ngo turusigurire ukuntu dusanzwe dukora ukuntu bashobora kuza nubwo hariyo abandi bababwira bati mutahe mu Burundi hari imvururu hari meze ukunuku ibyo bibazo amahaporo ya Amerika yadushikira aciye mu mahopresentation nationale yacu muri ibyo bihugu dusanzwe dukoreramwo ariko babandanye babahimiriza kugira ngo bashobore gutaha hanyuma kandi no amenyesha ko nk'abari ko batwumviriza bari mu makambi y'impunzi ko na leta y'u Burundi yatanze severe ku bantu bose bifuza gutaha mu gihugu kugira baze kubaka abifuza kuza guterera babicishije mu ishyirahamwe ya Jape turabahaye kaze hanyuma n'abandi bose uko twama tubabwira ko turabasangayo kugusanga nka Tanzania usanga ari igihugu dusanzwe dufite nk'abanywanyi RDC usanga ari igihugu dufite nk'abanywanyi u Rwanda usanga ari igihugu dufite nk'abanywanyi rero tukama tubabahagufi kugira ngo twame tubakuramo ubwoba na cyane cyane ko muri umwaka w'2015 bashoboye guhendwa n'abanyepolitike bamwe bamwe ugasanga barahunze bamaze guhunga rero n'ubu bakabandanya babwira ati mu Burundi biracika turagerageza kubereka ko mu Burundi hari umutekano ni nacyo gituma nino nama mpuzamakungu twayiteguriye mu Burundi kugira nabo nyene bibonere ko ubu ibyahuha byose uba ari sawa Burundi ari nyabagendwa kandi ari igihugu cacu dutegeka gikunda ko nta kindi gihugu tuzoronka
Tibibutse nshuti mwese kamwe kamwe babandanya kumbiza iradio ijwi ry'America reka dusubire kuraba ko telefone ya Jean de Dieu ikora neza Jean de Dieu muri Veneza
iriwe na mahoro
ndumva bimeze neza na mahoro murafiki ibibazo masuka cy'umbiro
ego nashaka kumubaza umutumire ibihugu bihuruke muri noshyirahamwe byanga byo muri Afurika uko bingana hanyuma nirongenda mubaze yavuze ko urwaruka ruzotonda muri iyo nama muri iryo huriro yamaze kutubwira igitigiri irage baratumira rero jeje ntatahuye yavuze ko nk'abo mu Burundi barabye bazoraba nk'abashikira nganje canke oya ababona amatari canke abasantere bazoraba ibikorwa urwaruka rukora rero nk'abanyeshure turi ku mashure atabikorwa byinshi kenshi tutatuma interna ibikorwa bitaboneka mugabo nakubwira twashaka kujya muri iryo huriro umva byashya bizogenda gute ko kwa dufite shaka natwe bwo gushika muri iyo hura numva yuko hariho bamwumeye ngo bazuba barenganijwe barafite ishaka byo gutona muri iyo nama
ego medica Jean de Dieu reka Eric Seimana a kwishura icyo kibazo
ego arakoze cyane nkuko ari karabivuga ati hari abanyeshure bazuba barenganijwe oya nta muntu numwe azuba barenganijwe inyuma yabi iyo nama ntizoba ngushihera nukuvuga ibizovamwo bizobushikira nubwo zoburi ku ishure hanyuma ikindi nacyo nuko dutegerezwa natwe gutahura nk'urwaruka ko nubwo jere ntabangiye mu nama ari inama indaba urya shikirije icyumviro nshobora kwemera icyumviro ciwe mu kivi tuzokwemera natwe gihe hagati nk'urwaruka tuzaba turiko turatera intambwe mu bijyanye n'iterambere ni muri icyo gihe abo bazaba batoye tuzokwemera baduserukire hanyuma ibizovamwo tuzovyemera hanyuma dushobore kujya hamwe tubishyire mu ngiro
ikaduhe n'ijambo kandi undi munywa nyuri radio ijwi ry'Amerika Jean Claude mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe ga Jean Claude
Kigali mu Rwanda
izina yanjye y'ikinyarwanda cyangwa ikirundi yalo
kwizera
ok urafite ikibazo urafite icyumviro
ego
duga ku ijambo
ke nagira mbanze shimira umutumire n'ukuri icyo cyumviro ni cyiza aba nagira amazi ndamubaze ati mu gutumira kubatumira bisunze iki nko mu bindi bihugu babasaba bisunze iki ikindi nk'ibijyanye n'ubushobozi iyo batumiye umuntu ayo bayimenya transporo aha bageze hariya cyangwa iryo shyira hamwe riramumenya ibintu byose ikindi kibazo nagira ndamubaze ugwaruka ku Burundi arabizi nawe nyene gwara barangaye bwinshi benshi cyane nta kuntu uko mbere yuko bari kubanza gutumira abarwanda bo mu bindi bihugu bya Afurika ko bari kubanza bakaraba ukuntu baraba kuno buhuza urwaruka rw'u Burundi rwasanzagiye bakaraba nk'ikindi gihugu nko muri Tanzania cyangwa hehe bafata urwaruka rwagiye haze kugira tumva ko yavuze yuko no mu Burundi bintemeze neza kugira bahizo nyigisho zibereka ko mu Burundi hameze neza ko na Bogota mbere yuko babanza kugirisha iyo biganiro abandi banyarwanda n'igwarwa bo mu bindi bihugu
murakoze Jean Claude reka Eric Nsengimana abishyuriye kuri ibyo bibazo
Ego ya wajije ukuntu twatumiye kugira ngo ugwaruka rushobe kuzisaba inahuriro kuva mu kwezi k'umunani umwaka w'2016 niyo twashobora guhamagarira ko ugwaruka rwo kwitabira ihuriro rizoba mu Burundi umwaka w'2017 mu kwezi k'umunani y'amagenekerezo ya 2021 gushika ku magenekerezo ya 2025 i Bujumbura. Naho twabikoze tubicishije ku rubuga ngurukanabumenyi kwacu Ajapa African, hama twabishyushana kuri Facebook kandi tukagerageza no kwandikira no vuga abashikiranganje batandukanye abo twashobora kuronka amakontakt mu bihugu bitandukanye kugira bashobore kwiyandikisha kuko kwiyandikisha umuntu wese nkuko babivuze azoshobora kwitaba irihuriro n'umuntu yagize icyamara muri ico gihugu yagize no vuga yamanitse la différence aho ntari cyane muri iyo ntara arimo no kuvuga rero hari office uzuza umaze kuyuzuza tukevariwa ingene wewe ntuzuye capacité ibyo maze gukora n'ibyo uzobuje gufasha kugira ngo by'ukuri tubone ko bizofasha icyo gihugu urimo cyangwa bizodufasha na twege muri mu kindi gihugu. Nuko niyo nzira twacishijemo twabishije ku buhinga ngurukana bumenyi mu kuyandikisha. Hanyuma imunuze ikibazo kigira kabiri naco aravuga ati kubera iki batoje nko muri Tanzania canke mu Rwanda hasanzwe hari ugwaruka rwasabagiye rw'u Burundi kugira ngo babanze baruhe izo nyigisho rubanze guhunguka. Nico nakivuze ko turiko turagikora ikibazo cyo guhungura impunzi ikibazo cy'ishyirahamwe rimwe ni ikibazo cya leta ikibazo cy'amashyirahamwe ikibazo cy'iwacu umuntu wese abwirizwa kubandanya ahimiriza kuko umuntu ashobora guhunga abitumwe n'ibintu bitandukanye. Hanyuma rero muri ico gihe kugira mu bimwumvisha ashobore guhunguka ni buke buke gutinda abyumvemo wenyine ko ashobora gutanga kuko afite uburenganzira bwo kuba hanze cyangwa kuba hashaka bivanye n'uko abyiyumvamo. Nicyo gituma mu kugira muri uwo mugambi ari umugambi w'uguhoza ko ntiyabivuze ko icyo gikorwa tubandanya tugikora ariko icyo gikorwa nticyoba prioritaire au niveau ya Afurika yose kuko icyo turiko turakora si kibazo gihanze u Burundi cyonyine ni ikibazo gihanze umugabane wa Afurika
bose. Tumibute nisho timu ese komuliko mwana wanda jankumiliza iladio hiyo uja Amerika tuwe kumuna Gregoire mwini weneza
mwiri we
mwiri hega Gregoire
tule Bujumbura
izina jikilondi ninde
ndio kubugayo
mwrafisi wazo mwrafisi chiyo mviro
ego turafisi chiyo mviro kuri idio shira hamwe
ego
jena naandise mbuga ti vioba viza chade imana idufashije tukaronga ugwaru karudeseru kila vui mbuga kuri ugwaruka ruharanira amategeko agenga igihugu ugwaruka tari gwansumirinda kugihugu cacu ugwaruka ruriko ruhasiga ubuzima ku buryo budasanzwe bivanye n'ukuntu hari ugwaruka ruhendwa ku buryo bidasobanutse bafatiwe kubijyanye n'ubukene. Abo rero bariko baratubwira uko nta numa ndiko ndumva ariko aratubwira kubahiririza amategeko agenga igihugu iryo terambere naho bogiruka ko hatabaye kubahiriza amategeko batamwana n'ikinono umuntu wese akishyira akizana ariko baratubeshya aho hantu mu mumbarize neza nkaba kandi ndabashimiye umwampa ijambo.
Murakoze Gregoire ndiho kubwayo reka duhe ijambo Eric Nsengimana atubwire ukuntu bamenya ugwaruka bw'imvuga kuri guhiriza amategeko ivyo bintu mu bimenya gute kugira ngo abaja muri iyo nama babe arugwaruka rw'intungane.
Ego nkuko nagize nkuko nari nabivuze ni ukuvuga benshi mu bazoba bitabye inama hariho ibibazo bishuye hanyuma uko bagiye bishura kandi tukaraba mu icyo bamaze niho tubona ko ari abantu by'ukuri bakarorero bagize icyo bakora muri kominote bashobora kuzokwitaba ihuriro. Hanyuma ku bijyanye no kubahiriza amategeko no guha ikibanza ugwaruka gikwiriye nicyo turiko turagira muri ivyo ariko aravuga biri muri rino huriro nyene bizova muri rino huriro nivyo turiko turagira tuti ko twatumiye inzego zose zitandukanye kugira ngo zumve akamo kugwaruka zumve amarira y'ugwaruka kugira ngo ntibame bariko baracya ijya no hino ngo ugwaruka nago ntirukeneye kuja mu bibanza bikwiye guhabwa ijambo ibyumviro byabo bikaba considere ibyo twabishyize imbere mu byo tuzokwiga muri rihuriro.
Mwishira na hizengi bana mwavuze imigambi termiki ishiramu janyu imigambi muteka ya kurangura mbega kuri johuriro hali ichivuko kihari kinu kizowa mwashizi mbele miki
ego ichivuko nyamukuru kuri muri lihuriro numugabane wa Afrika ugwaruka rwiyemeje kugirisho rukora Nuruhe ruhara gugwaruka Afrika goteza imbere ngo turonke Afrika itekanye iteye imbere mu by'ubutunzi ikomeye kandi irangwa n'ubumwe. Ibyo niyo nico kivugo nyamukuru nico kivugo nyamukuru tuzoba dufise uwo munsi.
Mwavuze kandi ikibazo umushenahe yabajije Gregoire niko nibaza yabajije ati abantu bazoza muri iyo nama abantu bazabatumira muri iyo nama uburyo bazobukura he murabahira amatike murabahira uburaro bigenda gute?
Ego murakoze cyane kuri icyo kibazo yabajije ugwaruka ruto kwita abatuzobarihira uburaro atongere tubafashe mu bijyanye no ngaha bamaze gushika ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibyo bazoba bakeneye hanyuma nabo icyo bazokora bazoriha itike yo kuva mu gihugu cyabo kugira bashobore gushika ngaha mu gihugu cy'u Burundi.
Mwavuze icyivugo nyamukuru hari abantu batumire mufise bazoshikiza amajambo abahinga mu byerekeye iterambere mu byerekeye gutsimbataza demokrasi mubatora gute?
Ego murakoze cyane abahinga turabafise nari nico nahereye ko na cyane cyane kubazogira kubazoza gufasha turafise umuhinga novuga yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya yashoboye nawe nyine kwemera ko azoza kwifatanya natwe akatwigisha kubijyanye n'uruhara rw'ugwaruka kugira ishora terereye hanyuma turafise n'abahinga mpuzamakungu twarongiwe n'ishyirahamwe UNFPA na Search for Common Ground abahinga mpuzamakungu nanyine twarongikiwe na Peace Revolution yo muri Thailand nabo abo bose n'abazogira icyo baterereye kugira ngo Uburundi bwogorore no muri ajape arimo abahinga bazokwigisha hanyuma tugahanahana ibyumviro ku bijyanye n'ibyo abahinga bazaba batwigishije muri orientation nyine tuzaba twateguye. Ego nibaza ko ari ivyo mwarimu wajije.
Ego me hariho n'abanywanyi radio ijwi ry'Amerika bariko barandika bakaba bavuga Jibride gira uko ishaka akaba yagize ati iryo shyirahamwe ni ryiza ariko turakeneye kumenya ukuntu abo baserukira abandi ingene batorwa nka twebwe urwaruka rwo mu misozi eka nk'iryo shyirahamwe turyumva ku maradiyo kuki natwe batadusaba batadushikira tukaba informe hama tukaja gusigurira urwaruka rwene wacu iyo migambi myiza. Ikibabaje rero ivyo turavyumvise ariko ntituzomenya nibande dushobora kwitura kugira badufashe cyane cyane nk'abashomeri mu kuturonza akazi. Ikibazo cya Jibride murashaka kugica hirya no hino?
Ego ikibazo cya Jibride ndashaka kucishura mu mwanya mutoya. Jibride ishyirahamwe ashape ni ishyirahamwe nkuko navuze abaze kominote rikorera mu makomine yose agize Uburundi hanyuma nimba utaramenya aho dukorera igihe nabonye bari banditse kuri VOA na kanzu site yacu ariko nimero do contact hanyuma ndatangana ariko na mail arashobora kutwandikira tukamuha ubusanzwe warongoye komine cyangwa arongoye umutumba kugira ngo abarundi bose miliyoni 10 bashobore kumenya ibikoreka muri ajase ndataura neza ko bitoroshe ariko icyo tuzi nuko ishyirahamwe ryacu rikorera mu makomine yose agize Burundi kandi ashoboye kutwandikira byaba byiza cyane nk'afite ibyo byumve kugira ngo ashobore kudufasha gushikana ubutumwa aho ku mutumba asanzwe aherereye sino mu misozi turakoresha.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Aaron muri Beneza.
Niwe neza.
Aaron muri hehe?
Mu gashoho mu ntara ya Muyinga.
Gashoho mu ntara ya Muyinga izina ry'ikirundi ninde?
Ni Duhayimana.
Duhayimana murafite ikibazo murafite icyumviro tukumutumire ni Eric Nsengimana akaba umukuru w'ishyirahamwe ya JAP African.
Nayo ikibazo nari mfite ni kimwe nuko tumenyereye amashyirahamwe isanga aratanguye uno munsi agatangura akaba asanga amazeho iminsi agaca ashaka ngo ashyikire guhagwaruka rutoya nka cyane cyane nka tuba turi bishomeri yaza kudushyikira ugasanga atadusaba uburyo akatubwira ngo terera ngo ikintu iki n'iki akatubwira imigambi hanyuma twamara guterera tugaca dusanga ya migambi yacu nyuma tubwira kugera tugitanga intererano ndetse kubabona mbega aho ikindi kibazo nagenda maze nibyo baba bamaze gukora icyo kintu baba bamaze gukora boshyira imbere batereka ati twarakoze ikintu icyo kiba twumve natwe ko ibyo shyamwe twori ryamwe turi benshi nicyo ariko nababaza ni iki ibyo baba bamaze gukora cyangwa ibyo bategekanya gukora.
Mushyirahamwe Eric Nsengimana ishyirahamwe ryanyu wa JAP African ritandukanye gute n'ayo mashyirahamwe avuze?
Ego murakoze cyane kuri icyo cyumviro ashikirije ishyirahamwe ya JAP yatandukanye n'ayo mashyirahamwe avuze kubera ko amashyirahamwe menshi nk'uko nama ndabivuga arashobora kuba kreye yishakira ku amafinansima kugira ashobore gutera imbere cyangwa afite n'ibyumviro byiza ariko ugasanga bo bazeyinze mu baparteneri batabafashije ugasanga ni amashyirahamwe asigaye ari mu mpapuro barindiriye bazabafasha. JAP rero ryatanguye mu mwaka w'2007 nk'uko yari karabaza ati abakreye afite ibyumviro byiza hanyuma ugasanga yegeranije uburyo bw'abanyagihugu ntashikanye abantu uno munsi turi mu mwaka w'2017 niyo kuvuga rikwije imyaka irenga 10 ishyirahamwe rishasha turiko turakora ibikorwa by'iterambere mu Burundi no muri Afurika navuze ko ibikorwa tumaze gukora ni ibikorwa byinshi cyane rwose byinshi cyane rwose turatera ibiti kandi biramaze kubonekana cyane ibiti byinshi tumaze gutera mu ntara zitandukanye za Ngozi za Muramvya aho hose turamaze gukura ibiti byinshi n'ubu turiko turafasha aba muri Ankadrema y'abajene bari yamva kandi gufyatura amatafari gukora ibikorwa by'iterambere kuko twege ihangiro ryacu ni ugukura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye dukoresheje ingufu zacu abashaka kudushyigikira bakaza baje kutwunganira mu byo dusanzwe turiko turakora hanyuma ibindi dukora n'ibijyanye no guharanira gato y'akazi na muntu na cyane cyane gufasha abantu aho nikora badashobora gusanga barenganijwe mu buryo ubucanke buriya ugasanga baratwituye ku buryo adashobora kuba bashobora kuronka nk'umushinga w'amanza ashobora kuba akurikirana imanza zabo twe turabaha abashinga amanza babakurikiranira ku buntu kuva mu mwaka w'2014 icyo gikorwa cyo guharanira gato y'akazi na muntu turagikora tubikoranye n'igisata kigejwe gato y'akazi na muntu ni hanyuma kandi mu bindi dusanzwe dukora cyane navuze byo guharanira amahoro n'umutekano wo kurondera ubwo gufasha ubwarahugira shobora kuronkera akazi muri ya project sense ko turakora ya kwalite sosiale muri mu Burundi na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura aho turiko turafasha urwaruka rurenga 1000 kugira ngo rushobore kwironkera imitahe rwiteza imbere n'ukuvuga kubigisha gutanga amahugurwa turigisha kandi n'inyigisho zijyanye na santé sexuelle droit reproductif mu mashuri ni ibikorwa tumaze kurangura twakoze mu ntara za Muyinga za Gitega Makamba ni ukuvuga turamaze gukora ibikorwa bitari bikeya ugiye ku rubuga niho ucubona rwacu www.jap-africaine.org ucubona ibikorwa tumaze kurangura haba mu Burundi za Gabon, Cameroun, Guinea Conakry no kuri Facebook yacu ya Jean Pacifique abariko numvise ko benshi bari kwakwirakwira kuri Facebook barabona ibikorwa tumaze gukora za Gambia bya ibikorwa byo kumvikanisha urwaruka muri Mali turiko turakora ibikorwa byinshi cyane muri reconciliation no kufasha rero urwaruka kugira ngo dushore gushaka kwino kigega cyije kizoteza imbere urwaruka kandi no nkabo bavugana abashomeri no bahanura ko bokwegera ahubwo abanywanyi ba Jafe aho bari muri izo ntara kugira ngo ntibagume bavuga ngo nabashomeri ahubwo bazosanga abandi bagize babasize iterambere baguma bitwaza ko ari abashomeri bazoba abashomeri gushika ryari okay bava mu bushomeri bakaja ku kivi kuko imbere ko abashomeri babanje kuba abanyeshuri imbere yuko biga barafise ingene bari basanzwe babayeho kandi ibyo bize dukeneye ko babishyira mu ngiro bagafasha iterambere nabo bakiteza imbere
nkuko wari kurabivuga rero
bari ku kivi
Simana abanywanyi barabandanye no kwandika kuri Facebook hariho nka Jean Paul Keringunda yanditse agira ati murakoze ajape n'icyumviro cyiza kurwaruka kuko nirwo rutegura kazoza kejo hazoza kandi muri Afrika hariho urwaruka ruriko rukoreshwa mu gusambura ibihugu bishimikije ngo bariko bumbatira amahoro n'umutekano ntibibuke ko ibintu bishobora guhinduka ikindi negura ikindi Eric Nsengimana mbega aho ima iyo nama izobera mu Burundi niho hari amahoro muri Afrika kandi turavye amateka y'u Burundi hoba hubahirijwe agati ya kazi na muntu ico kibazo cha John Paul Kelly Nkunda mukanya gato cyane umuntu umwe
arakoze cyane Jean Paul Kelly Nkunda kuri ico kibazo ciwe ashoye guterera no kuvuga mu rwaruka gwishinye ne nkuko nama ndiko ndabivuga mise yose gwishira bavuga ko biko ruhananira amahoro ugasanga bariko baraturya abantu ugasanga bariko barabarikada mahute bariko barabomora amazu muri ngo bariko baraharanira amahoro mugabo ngiye kurahiza ivyo ariko arakora n'ivyo ariko araharanira ugasanga bitandukanye cyane n'ivyo ariko arakora nico gituma ishyamwe ya Jape muri ivyo gifuje kugira ico rikoze ku mugabane wa Afrika kugira ngo dushobore kurengera ibyo twugurura amaso tubone nk'urwaruka no muri Mali banashaka byariko bigenda nk'uko nyine muri kino gihe cy'amatora aho bariko bahindura ibwirizwa shingiro ariko ajape rimaze gufata ajape mani maze gufata
ndabona akanya Sigimana akacujanye ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo utubwire cyane cyane imigambi ishyiramo ryanyu ajape africaine ikana iryo huriro rihambaye cyane gose muzokoresha vuba turashimiye engineer Nelson yadufashe mu ngiyo bw'izuma tukaba dushimiye kandi na Fatou Karara yadufashe kwigiranya ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri Sanga turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese